Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi mwaramutse neza muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru aturuka muri Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi mu Rwanda aremeza ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 hari itsinda riyobowe na Bwana Edouard Nduwimana, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi, n'abandi ba minisitiri batatu basesekara mu karere ka Bugesera kugirana ibiganiro n'impunzi z'abarundi zahahungiye. Ni nyuma y'iminsi ibiri gusa Bwana Alexi Mukomazina uhagarariye u Burundi mu Rwanda asuye izo mpunzi. Ambasaderi Mukomazina yavuze ko ari ubwa mbere abonye izo mpunzi kandi ko biteye ishavu n'agahinda. Yizeza ko ibyo yasanze mu Bugesera agiye kubigeza ku butegetsi b'u Burundi bakagira icyo babikoraho. Impunzi z'abarundi mu Rwanda zatangiye kuhahungira mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu bitewe n'uburyo abarundi bari basanzwe bahahirana n'abanyarwanda kandi bakaza urusorongo. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeye bigoranye ko abo bari impunzi. Uko bukeye n'uko bwije imibare y'abahunga irarushaho kugenda yiyongera. Imibare ya vuba ya Minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda igaragaza ko impunzi z'abarundi zisaga 500 mu Rwanda hose kandi ko baza umunota ku wundi. Abahunga baraturuka mu ntara ya Kirundo ihana imbibe n'u Rwanda, baravuga ko bahunze umwuka mubi ushobora kubyara intambara. Intandaro ikaba amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2015. Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi mu Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bagiye gushyiraho inkambi z'agateganyo zakiri impunzi z'abarundi. Izo nkambi zizaba ari ebyiri, iya Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda n'iya Nyanza mu majyepfo y'igihugu. Muri Kenya, inzego zibishinzwe zikomeje kwimura imirambo y'abanyeshuri bishwe n'abarwanyi ba Al-Shabab babagoteye umunsi wose mu ishuri kaminuza riri mu burasirazuba bw'igihugu, bayijyana mu murwa mukuru Nairobi kugira ngo bayihe ba nyirayo. Haguye abanyeshuri bagera ku 148 harimo n'abagabye igitero 4. Guverinoma ya Kenya irateganyiriza amadolari 2020 igihembo umuntu uzatuma undi muntu wo mutwe wa Al-Shabab ufite aho ahuriye n'ibyo bitero witwa Muhammad Muhammad Kuno afatwa. Asanzwe ari ku rutonde rw'abashakishwa na guverinoma, akekwaho kuba umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya Al-Shabab byibasira igihugu cya Kenya. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye icyo gitero kuri uyu wa gatanu, akaba yanavuganye kuri telefoni na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta. Muri icyo kiganiro yihanganishije mugenzi we anamubwira ko iby'icyo gitero bitazamubuza gusura Kenya mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Imbanziriza mushinga w'i Lausanne urengera uburenganzira bwa Iran kuri gahunda yayo ya nukleyeri, niko perezida wa Iran Hassan Rouhani abibona. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo ya leta kuri uyu wa gatanu, perezida Rouhani yasobanuye ko leta itambuwe uburenganzira bwo kuyungurura ubutare bwa uranium ku butaka bwayo, ariko ko igihugu cye kizabikora mu rwego rwa gisivili gusa. Yarahiye ati Iran ntizigera itenguha amahanga, izahora yubahiriza inshingano yemeye mu masezerano mu gihe cyose n'abandi bayarimo bazubahiriza ibyo biyemeje. Iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya n'Uburayi bwunze ubumwe bari bamaze iminsi 8 mu mishyikirano ikomeye mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi. Kuri uyu wa kane bumvikanye kumbanziriza mushinga y'amasezerano agomba kuba yarangije gutunganywa burundu bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu gutaha. Ayo masezerano ashaka ko Iran yemera ko itazakora intwaro za kirimbuzi. Iran nayo ishaka ko bayikuriraho ibihano bayifatiye bimaze gushegesha cyane ubukungu bwayo. Abaturage ba Iran bishimiye cyane amasezerano.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukubakana kw'abasangiye amaraso kugira ingaruka ku magara y'abana babamukako. Inkuru dukura mu mugambi wishinze kugenzura indwara Disease Control Priorities Project w'Abanyamerika zimenyesha ko hagati ya 10% na 20% by'abo bana badakura neza. Ugutera intambwe mu byerekeye amagara meza kugabanya ibitigiri by'abubakana basangiye amaraso. Ukaba nkako abahinga mu bijanye n'amamuko y'abantu b'abafaransa barerekanye yuko muri ico gihugu baharugwa kuri 10%. Ubumuga bumwe bukunze kwibonekeza mu bana butegwa nuko bamuka kubasangiye amaraso. Aha twovuga kuvukana umutwe canke umutima munini, imibari cyo kimwe no gukeha ubwenge nkuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza yo muri Algeria cyabitohoje mu 2013. Twasanze ko amahigwe yo kuramba kuri abo bana atari menshi. Inkuru dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS zimenyesha ko 3.5% bapfa batarashikana imyaka 5. Imigenderanire itisanzuye kure yabo badasangiye imiryango kubuza kumenya inyifato ibereye mu bijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso. Amatohoza umugambi Program for International Student Assessment wakoze mu Bwongereza mu 2009 yerekana ko 50% basigara inyuma. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati: "Nizihe ngaruka ku ruvyaro rw'abubakanye basangiye amaraso?" Ngizi nyishu bamuha.
Usanga babyaye abana batandukanye, ivuga uko amaraso batahu.
Ubyaranye na mushiki wawe ubyara umwana adakwigiye mu mutwe naho yo bakomeye ni habura nakantu abagira rya baciranye ibikono
abana mu baronka mugamo cha mubyari bicucu
baramba nyaka yo kubaho ku isi ibantoyi
harigiye baca bazo barabana nabi
bashaka gufatwa n'indwara cy'akaronda dupfuye mu muryango.
Amatonga arashobora kwaga abana bakabona nk'ibyo bajya kandi nabo nyine bakayerera nk'umwe barabara bakabura ububafasha.
Umwana apfutse kesho usanga ari kimuga ugasanga hari ibihimba by'umubiri tavukanye.
Nk'uyu nk'umwana yapfuka ko babyeyi bavuka mu muryango umwe kesho iwabo bakuze bakenye abana nabo nyine baguma bakenye kubera ntibaronka abantu bava ngo babafashe ubukene buguma ari bwa bundi.
Ugupima yuko amaraso atobasa kubimirije kubakana mu mategeko ni ngombwa. Mu bihugu nka Arabie Saoudite babanza kwerekana urupapuro rwo kwa muganga ruvyemeza udukino tumwe tumwe twungura ubumenyi ugwaruka mu bijanye n'ingo inkuru dukura mu gihugu cha Tunisia zitumenyesha ko inkarata zatumye abana bo mu mashure y'intango batahura ingaruka mbi ku magara yabubakanye bahuje amaraso amashirahamwe y'abanyagihugu aragira uruhara mu gutanga impanuro izatanzwe na Voile Sans Frontières gitaho abanyamwema muri Senegal haraheze imyaka 10 zagabanije ku bwinshi ibitigiri by'abubakana hagati yabo kugira ngo twumve neza ibijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu tega matwi itoza mugenzanje ara ivirankunda yagiriye muri commune Buterere iri mu gisagara cha Bujumbura ara ivijambo ni gwawe
ukubakana kw'abasangiye amaraso mu miryango y'abatwa iba mu kigwati cinyarumanga muri commune Buterere mu gisagara cha Bujumbura kwaratujijwe biciye mu nyigisho z'ukuyijijura izo nazo zikaba zishimikira kungaruka n'izubumuga bw'umubiri zishobora gushikira uruvyaro zatanzwe n'abajejwe intwaro nkuko inkuru dukura muri cyo kigwati zemeza amahwaniro ahuza ugwaruka rugeze mu bigero byo gushinga izago muri ako karere kaguriyemo abatwa arafasha kugumvisha ingaruka ku magara mu gihe bubakanye bava mu muryango umwe w'amaraso Aline Mpawenimana umutwakazi atubwira ko impanuro yakuye muri mwe nayo makoraniro zamutahuje ko kizira kuvyarana n'uwo bavukana canke namuvyarawe tumenyeshe ko ico kigwati kigizwe n'imiryango y'abatwa niva mu yandi moko irenga amajanane ugutohoza amamuko y'umutwa yashimye umutwakazi kuragirwa imbere yuko bubakana Georgette Mpawenimana afise abana indwi aratuyagira
yarambajije papa na mama ndamubwira nawe ndamubaza papa we na mama wiwe bamuyomba biwe bayinasenge kayinchuti zose zo mu muryango tumenyereye nico itumandwitonze tukabanza tukabibazanye
imigenderanire hagati y'abigeme babatwakazi n'abasore bava mu yandi moko yaragabanije abatwara nabasanga ya maraso kukaba nkako umuhungu atava mu bwoko bw'abatwa ntagitinya kurongora umutwakazi nkuko vyashikiye Jackson Barutwanayo afise abana bane uruhara rw'abavyeyi ni ntangere mu kwigisha abana kwirinda kubakana nabo basangiye amaraso Neri niyo kwizigira n'umutwakazi afise abana batanu avuga ati
abana bacu bagize ngo bange baruke bamanza kubaza kubarabona ngaha ni gisagara kinini iya ni bavuga ngo reka ngo twabiraho nyene bashavuga ati n'ubundi tugize ngo dutongoze aho nyene usanga ari mu muryango reka tubaze ababyeyi bacu
ukwijukira amashure kugwaruka rw'abatwa ningira kamaro mu gihe tugushinga izago kubwa Ines Butoyi umutwakazi ageze mu mwaka w'icyenda ubumenyi amaze kuronka bwamufashije kumenya ko mu gihe yubatse n'uwo basangiye amaraso ko bari nk'uguhonya umuryango ukwirinda ingaruka zishobora gushikira amagara y'abana kurafatirwa ko mu guhimiriza imiryango y'abatwa twumvirize Ernest Ngenzi arongoye akarere k'ikigwati cy'Inyarumanga
twareka yuko gutwarana takamaru bimaze cyangwa ubwana bugwaragurika ahubwo bakwiye kujya bararongora abatutsi kazi n'abahudukazi kugira bikunde tugwire turande
tumenyeshe ko ukubakana kw'abasangiye amaraso kutemewe n'abajejwe intwaro Apolline Ruratotoye mustanteri wa commune Buterere avuga ko ataburenganzira atanga kuba yahuje mu gihe amatohoza abishize habona ukwijukira kubakana kw'imiryango idasangiye amaraso gutuma ibibondo birokoka Leonard Habimana arongoye Uniproba ishira hamwe mpuzabatwa afatira kumfu z'abana zagabanutse mu bigwati abatwa bagwiriye mu burere butandukanye bw'igihugu iyindi mpanuro yamayahawe imiryango y'abatwa yashinze izabo idasangiye amaraso ni kwihutira kwandikisha uruvyaro rwabo twumvirize Leonard Habimana arongoye Uniproba ishira hamwe mpuzabatwa
tukabahemiriza ko bategerezwa guca bandikisha abana babo bavutse barabikoze tukumva yuko by'ukuri bimwe byo kurongorana hagati yabo hagati y'abavukana ico gitarimwo
ukwegereza imigambi y'iterambere mu bigwati abatwa bagwiriye kofasha ugwaru gukurana inyifato yuko tubakana nabo rusangiye amaraso Thank you.
ukuja kurondera ubuzima kure y'imiryango kugabanya ibitigiri by'ugwaruka gubaka na rufise ico rufana cha hafi ibiharuro by'ikigo cy'igihugu kijejwe gwirirana ry'abantu IND cyo muri Maroc vyerekana ko byagabanutse ku bice bitanu kwijana muri imyaka ibiri heze ugufatanya inyigisho z'ugwaruka hamwe n'ibikogwa byitabwa na benshi kurorohereza kuzitanga amasekeza y'umuryango utabara imbabare Croissant Rouge muri Tunisia yarafashije gushikira ugwaruka no kurusigurira ivyerekeye kubakana kw'abamuka mu miryango imwe tumenyeshe ko uguhanahana ivyiyumviro hagati y'abavyeyi ubwabo ari nkenegwa uko nako koshimikira ku ngaruka mbi ku magara y'ugwaruka ko muri kazoza nk'uko abanonosoye iby'imibano muri Tunisia babibona kugira ngo twumve neza ibijyanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu tega matwi ikiyago twagiraniye n'umuhinga yanonosoye iby'imibano Renaldo Butari aganira na mugenzanje ara ivirankunda
Renaldo Ubutari ndabaramukije
ndabaramukije
iyo bavuze yuko abantu bubakanye basangiye amaraso babasha kuvuga iki
mwa mwahuje ibitsina musangiye ubucuti isigura ngo uburi nka papa w'uwo mwana canke abo bana babiri bavukana muri abavyara ntaco muba muje mwongereza ko uwo mwana muvyaye
buriya haragera igihe abantu babimenyere birahera canke ibyo ndabiri kwakunda
ku bice 80 kwijana ubigira abayara bigiriwe kera kiri muto kubikiza biroroshe cambere ushobora gufata urugendo ukaja kuraba mu yindi mico ukuntu vyifashe ugahita imico myiza canke iyo mico yindika gusanga iwawe ca kuri radio canke bigaca kuri televiziyo kugira imico myinshi y'abarundi hinduke televiziyo yarahinduye imico myinshi icituma abantu baba abantu bugurutse kandi basanganikiwe no kwakira iyindi mico no kuyaga nabandi bantu
imiryango y'abatwa usanga ifise nyifato yo gutwarana hagati yabo basangiye amaraso
babazanira ama televiziyo kuko nabo sibanyago canke babazanira ama radio babe abantu bugururukiwe ku bintu biriko birabahanze umuntu wese azogumaza kubigisha ku majambo batiboneye n'amaso yabo naho tuko turaje vraiment
baba bakoraniye hamwe mu kigwati kimwe bishobora kuba intambamye yuko umuntu yabikuriye sabihereza nabandi bose
niyo ntambamyirega basi aho bari bahakreye amasoko umuntu wese w'imico yariyo yose aza urukayaga ukabona vuga ikindi kirimi afyindi mico batangure kugurura ikirirwa yindi mico
mugo kumusanze muri muhinga yanonose ibijane mibano ugoko mu guhindura iyo nyifato yuko bakana basangiye amaraso
abana babo biyige batahura ibintu byinshi ubwenge burakiza
ndabakenguruki
Arakoze ara Yves kuri amajwi n'ivyo biganira dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara ariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiracitwe rya Amerika no munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu gwaruka nimurambigwe kuma hafi ya maradio yanyu ni wa mwanya wo kubaza no kurosa siguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
none nguwo nate ufise ngamushikaje akanku ufisha kubyara umwana bigashoboka
nibaza kugo bwa mbere ugo rukundo hari rukundo rw'abavukana atari rukundo rw'abantu babiri bahuza imibiri hama kuvyara ibibondo ntankeka yuko mu bibondo bibiri umwe muri bo bishobora kugira inkurikizi ku magara yiwe
mbaza ndakwishura
none iyo utwaye wo musagiya amaraso ingorane ziri hehe
ingorane ziri mu bibondo muzovyara ku bice 50 kwijana abana baragira inkurikizi zidasanzwe kuvyerekeye amagara yabo
mbaza ndakwishura
bega none kugira umuntu ashobore kubona umuntu yibwo babahuja amaraso yobibona gute
bisaba kubanza mu miryango uvukamo no kubanza baso wanyu banyogosenge banyokwanyu eka n'abandi bo babazi byerekeye imiryango uvukamo baraheza bakaguha umuco hajya abavyeyi bakera baratohoza ibintu by'imiryango bakamenya neza uyu avuka ku muvyeyi naka nanaka eka n'uwo yaravutse hanze baraheza bakabimenya mu buryo bwabo
mbaza ndakwishura
Nani zani mugore utazi ko musangiza amaraso baza kubimenya yuko mudasangiza amaraso wamaze kumutwara cyo cabigenda gore
kuko uba wamaze kumwemera imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ntahubuka imushira aho bisigaye nuko mukwigera abaganga bakaheza bakaraba yuko ubwo bucuti bwanyu kitagira yuko muronka ibibondo mwave bigira amagara make
Rugamba rwa makinka yanje.
Gwaruka ni murambigwe ni wa mwanyadwa umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abayisiguro z'ibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Jewe ntaruba kugera sintwaro umuntu dusangiye amaraso. No byifatamwe gute.
Bwa mbere nibaza ko umukobwa mukundanye ukwiye gutohoza imiryango avamwo kuva ku basokuru na basokuruza kugira ngo urabe ko by'ukuri atamaraso ya hafi ufitaniye.
Mbaza ndakwishura.
Nkajya usanga nk'ababyeyi baba bapfukana ugasanga nk'umukobwa bipfukana amasaza wiwe. Ko bishika bakabyara nk'umwana akomeye n'ikibere kinono.
Pao bishite na mahigo baba bagize kugira bavyara abana bakomeye ariko nibo kwijajara baba kwiye kubanza kwegera abaganga babinonosoye bagasuzuma na cane cane baba ndi babinonosoye kuvyerekeye ivyimbuto eka nibindi vyerekeye umuntu wese kwagizwe bakaraba inkurikizi zoba hamwe amaraso yabo agiye hamwe
mbaza ndakwishura
Nafisi mukobwa bipfukana na papa. None ngubwo ko twigeze kwanga yigeze kumwe kuryamana. Sinagize nabi kandi bipfukana na papa.
Waragize nabi. Hamwe byari gushika akibungenga. Ivyari kuba ari ibintu byiza bwa mbere mu muryango yanyu. Hamane kindi no kwico kibondo cyane kuko murumva yuko musangiye amaraso avukana na papa wawe. Uri umuhungu watwaye cyane cyane amaraso ya so wawe avangatiranye n'uwo basangiye amaraso mwumva ko ari ibintu bikomeye cyane bitagigwa no kugigwa.
Mbaza ndakwishura.
Ko dukunda kubona abana bavukana ubumuga. Twovuga ko bavuka ku bavyeyi basangiye amaraso.
Oya, kuko birashika nivyo n'abavyeyi bataba basangiye amaraso aho bashobora kubyara abana bafise ubumuga butandukanye bivuye umwana ari karibumba birashitsaho ibintu ibigenze neza. Ego rimwe birashobora gushika ko bavutse ku bavyeyi basangiye amaraso canke bigashikaho bavutse ku bavyeyi badasangiye amaraso. Bivuye ku ngorane abavyeyi baba bafise.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Kirundi mahanumba bavuga ngo ababyara barabyarana singira kutse n'abyo bivyo cyaru cyane cyacu bintu namwe ni
umvyara wo kwa nyogosenge kuko bavuga mu kirundi baravyarana kuko barashobora gukina ni cyane cyane mu miryango ya kera muradi ko imiryango yari mininiya hamugasanga nyogosenge yagiye kubaka kuwundi musozi mu wundi muryango aho abana banyu bahuye nibo bavyara bakina bakaramukanya aho vyashobora kuvamo no kubakana kuko bobo burya nta maraso hanini yaba basangiye
mbaza ndakwishura
na muti kubantu mubakanye basangiye amaraso gira bazobyara abana bakomeye
ica mbere twohanura abantu basangiye amaraso bakundanye bakifuza kuronka ibibondo nuko bo kwegera abashakashatsi babinonosoye bita abageneticien bagasuzuma amaraso y'uwo musore n'amaraso y'uwo nkumi bakaraba yuko bashobora kubyara abana bakomeye hari ubushakashatsi bukomeye hano mu gihugu cacu butaraboneka
mbaza ndakwishura
n'indwara zikarira abana bavuga ko bafite basangiye amaraso.
Hari indwara zo mu mutwe na cyane cyane ubumuga bwo kutagira ubwenge bukwiriye canke bakagira ubumuga bwo mu maraso, aho bagira indwara zikomeye kandi usanga kenshi na kenshi zidakira kuko ababyeyi babahuje amaraso kandi bose bafise iyo ngorane mu mubiri.
Mbaza ndakwishura.
Abantu basangiye amaraso nabava mu muryango umwe gusa.
Abana bose bakomoka kuri sogokuru umwe yavyaye so wawe. Ni kuvuga babahungu bose bavuka kuri sogokuru umwe musangiye amaraso. Bajya bo kwa nyogosenge nimo musangiye amaraso kuko nyogosenge aba yagiye kubaka mu wundi muryango.
Koze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayi gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti na magara. Abanywanyi bacu umunyeshure wo kuri Itabu Kigamba yatwandikiye abaza ati maze iminsi numva mu nda womengo ngwaye mushishito kuko icyo funguye cyose kinerise seme none yo bari estoma. Murakoze muganga Anita Munyana uduhere inshu umunywanyi wacu.
Musanzwe umushishito ntabwo ukunda gutera iseseme, nukuraba rero ukagenda kwa muganga yaba icufunguye cyose kigutera iseseme ukagira n'ibindi bimenyetso hari bipimo boheza bakagutuma bwa barabe yo batamara ryugwaye canka akakubaza ibindi bibazo bimutuma aguhinyisha ku ngwara ugwaye.
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije. Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kunyibutsa abasokuru. Uno munsi uvuga uti amazi arashuha yibagira ibumbeho bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Sigura ko no ha umuntu yoshura kubakuze yuko atashobora kwibagira naga na gatoyi kamushikiye mu bwanga.
Bikubwiye iki?
Naho uba watembeye ukagera hugera uguma wibuka muhiri wanyo watahura uzogi.
Bikubwiye iki?
Naho kwiga amashuri menshi ugaca amadogitora cyangwa ukava mu rundi ukimukira mu kindi gihugu urasubira kuraba wasize kugatumba.
Bikubwiye iki?
Nuko naho wokwiga ukagira amashuri menshi abavyeyi ntubibagira muhiruga muhibuka naho woja mu bindi bihugu ntiwigera ubibagira nisho no uvuga ko
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimiye Ala Ivira Nkunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya aya majwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku gihugu cya Amerika. Mufise icyo muterera cyangwa mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 cyangwa kuri 76 940 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira
mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kiramukanye gatoyi cyane ku isaha 12 murategeka amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza, iri ni Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Hashize imyaka 21, ninde wabimenya? Byumvore Jean Baptiste.
Ninde 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 wabimenya? Ninde 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 ninde
Rwanda
twisabire
sabwirira abana
babira mu Rwanda
tarabatasha
kandara bakumbire
twatukino twacu
mutukina nande
ninde 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 wabimenya
ninde 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 ninde
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com iyo mbibutse ngira kantu nanone nibyumvore Jean Baptiste
Bazani, babosiko, Emmanueli, na Michelle.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro cy'umuziki. Facebook ni VOA Radio yacu. Abahutu n'abatutsi bapfiki kandi arabavandimwe. Matata Jean Christophe nicyo kibazo yibaza.
Yamwe mwe mwabera mwe. Yamwe n'abahere ingoma abasha. Yamwe mu rusengo rwa mwungwe mwabahungu mwe. Shaka.
Cyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Harya ubundi abana bakomoka ku babyeyi umwe ari umuhutu undi ari umututsi ubwo babarizwa mu buhe bwoko? Ntuntumeyo, sinshaka kujya kwa marume. Ni Matata Jean Christophe.
We Matata, ni gutatabiriza habi sabwe ingo ndagutume kwa muyomba wawe
sinshaka sinshaka sinshaka
ndagutumura katumwa n'imisi
oya sinshaka kutabarira
mu kizungu
rya Amerika ikigano cy'umuziki mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose ibigano by'igitondo ni kandi no ku matelefone agendanwa yaramenje ni kidumu
Yeah.
Nize ko twese sangi jambo nurukanywa atanyo kwiorana atanyo kukokezi mwano tukwanyi javi tukwanyo misha mishani mnizigo ifane mungiti maya Samye ngoyara mente wiki semukiza atoteza bandi yame juwishe uora kuwoya bandu koko kuwoya bandu mjambe ngoyara mente Zira kwijwa
America ikiganiro cy'umuziki ibyiza biri imbere dusoreza iki kiganiro cy'uyu munsi kuri uwitonze Clementine uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Tonze afatanije na Gahongayire Aline bati twibuke twiyubaka maze rero mugire w'icyende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
harabaye ni hakabe genocide never again Tanye twibakire urwanda Rwanda murage mwiza twahawe narurema yego twibuke twibuke ariko twiyubaka shigikire ukuri twiagaciro bagirwa eh ikivi cyanyu tuzacyusa turiho kandi tuzabaho
nje mubana mu Rwanda yego twibuke ariko twiyubaka ibyo ni byo bibereye